Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yabandanya kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Miliyoni za nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa kane, itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu, mwaka 2018. Muri kumwe na Frederic Onekije.
Ako kibazo nyamukuru dufise badutwaye abana bari mu makambi y'impunzi, abana ntibariko bariga bicaye mu mahema, abana ntibariko baravuzwa ubwo yarapfa, abana ntibariko barafungura.
Uyo ni umwe mu bavyeyi bo mu Kirundo bidogera abatambukanyi babo bakurikiye inyigisho za Zeviya mu gihugu ca Republika iharanira demokrasi ya Congo. Inkuru co kimwe n'inkuru yerekeye abasirikare bagirizwa kugandagura indongozi mu gambo ku butegetsi muri zone mutoyi mu ntara ya Gitega baciye umunyororo wo guherayo, hamwe n'inkuru yerekeye imyirekano yabaye mu gihugu ca Kenya. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Umunyororo w'impaga wo guherayo n'indishi y'akababaro ni rwo rubanza rwarayo ruciriwe abasirikare babiri bagirizwa kwica indongozi mugambwe muri zone mutoyi komine Bugendana intara ya Gitega. Ni urubanza rwaburanishijwe na sentare nkuru y'igihugu yegamiye intara ya Gitega kuva saa 8 gushika saa 2 zo mwijoro. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Fidel Nsabimana.
Uravye abategetsi bo mu rwego rw'ubutungane bavuye muri sentare nayinyuzwa na Parike Generale ya Repubulika Bujumbura ukaraba barongoye ubuzi butandukanye n'umugambwe uri ku butegetsi mu ntara ya Gitega, vyaraboneka kugo rubanza baruhaye uburemere budasanzwe. Abapolisi n'abasirikare baranyurangana hijya no hino ingoro y'imanza ya sentare nkuru y'igihugu yegamiye intara ya Gitega, biboneka ko bari barukanuye kugira ngo umutekano ugume wubahirijwe. Ni urubanza rwatanguye kuburanishwa igihe cy'isaha 8 ruza gusomwa isaa moya yegera gato saa 2 z'umugoroba. Abagirizwa bose uko ari batatu, abasirikare babiri ajidanda bahagamiye Janvier na kaporale shefu w'imbabazi Jonas hamwe n'umusivili umwe umupfasoni Sabina Chaonankwa bari barengutse. Umushigiriza manza yagirije abasirikare babiri kwa barateguye bakongera bagashira mu ngiro igandagwa rya Ngenzi Evariste yahorana umukuru w'umugambwe muri zone ya Mutoyi komine Bugendana intara ya Gitega, akaba no mu rwego rw'imbonerakure. Kaporale shefu w'imbabazi Jonas mu kwiregura yavuze ko akagwa k'imbonerakure kari kumwe n'umuhisi Ngenzi Evariste kamufashe miri kuva saa 2 gushika saa 7 kamubwira ko akazi ka gisirikare bagashoboye. Yabandanije yisigura ko arekuye yaciye agenda kubwira shefu wiwe ajidanda bahagamiye Janvier ko yari yafashwe miri n'akagwi k'abagumyabanga ba CNDD-FDD. Ajidanda bahagamiye Janvier yemeye ko yaciye ajana n'uvuga ko yari yafashwe miri baja kuraba ukagwi kugira ngo bamenye ivyako. Abo basirikare bose bavuze ko bateye intambwe gato bava ku kirindiro baciye bakigwa n'amasasu nabo barasubiza, ariko bakavuga ko ata muntu bari batumbereye kwica kuko kwabaye kwivuna. N'ivyireguro bitanyuze sentare na gato, aho umukuru w'intaya yavuze ko adatahura igituma inyuma y'iryo rasana baciye bitahira kuryama ku kirindiro ntibamenyeshe ababakuriye n'abajejwe intwaro ko batewe n'akagwi gafite ibigwanisho. Umwe muri batanu bunganira abagirizwa yabwiye sentare kumushikiriza manza yakoze amatoza atuzuye kuko aterekanye uruhara rw'umwe muri abo basirikare mu rupfu rwa Ngenzi Evariste. Kuri ico kibazo sentare yavuze ko batogiteba ko kwa basirikare bose uko ari babiri bose biyemereye ko barashe. Impari nyinshi zagiye kuboneka ku mupfasoni Sabina Chaonankwa yagirizwa kuba yoba yarafashije abo basirikare mu gushira mu ngiro umugambi wo kugandagura Ngenzi Evariste. Umushigiriza manza yifashije amasura yiwe yavuze ko uwo mukenyezi yahorahiga ko azokwihurira na zimwe mu ndongozi zo muri zone Mutoyi. Nivyagirije ivyahakanywe n'uwagirizwa kuko yavuze ko n'umunsi biba yari yiriwe mu mirima yiwe mu ntara ya Karusi. Yanasavye umushikiriza manza kwerekana na hamwe yoba yaravuganye n'abo basirikare ku telefone. Uwo mupfasoni akavuga ko ata nimero y'umwe muri abo basirikare yo batunze mu telefone yiwe. Ivyo vyasabwe n'uwo mupfasoni nta nyishu umushikiriza manza yatanze kuko yagumye yagirizwa na bamwe mu babanyi biwe bemeza ko afitaniye imigenderanire n'abasirikare. Iyo migenderanire yahakanywe n'abasirikare bagirizwa. Unganira Sabina Chaonankwa yabajije sentare nimba kugiranira imigenderanire n'abasirikare ari icaha, ariko aho naho nyene nta nyishu yatanzwe. Inyuma y'impari nyinshi sentare yaciye isaba impande ziburana gusozera imburana. Umushikiriza manza yasabiye abo yashengeje bose uko ari batatu umunyoro w'impaga wo guherayo. Uruhande rw'ababuze basavye indishi y'akababaro y'imiliyoni 150 mu gihe abagirizwa bose basabye kwezwa urubanza rwaceruja mu mwiherero wamaze hafi minota 50 sentare yaciza gusoma ubwo yaciye aho yaciye abasirikare babiri ndabagamye Janvier na Uwimbabazi Jonas umunyoro wo guherayo n'indishyi y'akabaro y'imiliyoni 5 umwumwe n'umunyoro w'imyaka 25 w'agatsindikizo mbwiyo ndishyi y'akababari totangwa Sabina Chao Nankwa yagiriwe n'icyaco korohereza abasirikare mu kwica ngenze Evariste acacigwa umunyoro w'imagabe mu myaka 20 n'indishyi y'akababaro y'imiliyoni 5 ku mujyango wabuze abaciriwe urubanza basi iminsi indwi yo kunguruza urubanza rwego rw'ubutungane rukurikira Igitega Fidele Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
urakoze Fidele tuve igitega tuje mu Kirundo aho bamwe mu bagabo bo mu Kirundo nyine batandukanye n'imiryango yabo yoboka inyigisho za Zebia ngenda kumana bavuga ko gateka k'abana babo kariko karahungabana bavuga ko abana babo bariko baratakaza uburenganzira bwabo iyo bahungiye muri Republika ya Kongo ihana demokrasi kubera ukwemera kwa banyina n'inkuru y'umumenyesha makuru y'ijuru rya Amerika mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze
Bivanye nuko batemera bose inyigisho z'uwo mukenyezi hari abagize umuryango bahunga abandi bagasigara abagabo babiri batandukanye n'ababo muri ubwo buryo bavuga ko bafite agahinda kenshi inyuma y'imyaka irenga ibiri bibana mu nzu yabonye ne
abana bari makambi impunzi abana ntibariko bariga bicaye mu mahema ntibariko baravuzwa ubwo yarapfa abana ntibariko barafungura
umuryango yacu basambutse hariho byinshi byononekaye ariko ikibazo nyamukuru dufise nagahinda kabo bana ariko baricwa n'imbeho baricwa n'inzara umva no mu myumvire yabo yabayaho babatwaye babase babanyina ibacandagwa ntibivuza mbese naho baba bashobora kwivuza ubwo buryo ntabwo bafise
baragerageza gushika iyo imiryango yabo yahungiye mu gihugu cya Kongo iheranira demokarasi uyu mugabo yarahashitse ariko avuga ko ataco yakuyeyo atari umuruho w'umutima n'umubiri
n'ukuri kwa Mungu nagahinda kababaje cyane aho hantu ahantu hatoya cyane rwose nka mu kigo cy'umuntu haba imiryango abantu bashika hafi 2000 baba mu gace gatoya barabandana nta kwidegembya kuri haseri yarabahevye bacunzwe na Monisco hagati wewe naho umubyeyi wabo witwa kutari muri bo nta burenganzira ufite kugira ngo ushe kubona nabawe nje nkanje nenze mvayo ntabonanye n'umwana n'umwe kandi nzi ko ariho bari abana barabanyimye Narahashitse ntanagahinda kadasanzwe nafashe ilometero majana naraye mu nzira inshuro nyinshi kugira nje kureba abana banje mugabo ndinda mvayo babanyegeje babanyimye
uwashitseyo n'utashitseyo bafite amakenga ko n'abana babo boba batagikwiye
aho ko tubyumva nta buzima buhari biba barahamba ibyo turabizi
abavyeyi bashake bagumeyo nta kibazo kuko n'abantu bakuze barifatira ingingo ariko kamema abana baze basubire mu buzima busanzwe babeho agafuni kuko amakamema karabahamba kagabanuke kubera barakora dushikira yuko bamwe ariko barahamba n'ubu n'abana abavyeyi babo batwaye ntuzi ko bakiri bose kubera umubyeyi nakubwiza ukuri uko ni ubuzima bw'abana ukuntu bumeze niyo mubaje nta kwishura
abayoboke b'inyigisho za Zebia ngenda ku mana batanguye guhungira mu Rwanda abo bubakanye bavuga ko vyahora biborohera kubaraba bagakurikirana n'amashuri y'abana babo
yego mu Rwanda aho nta kibazo kirekire cyari gihari kubera n'abana bariga ntangwane ndende gusetse ko tayi twasipare n'imiryango yacu akubona intangwane ndende cyane yari ihari ingwane igiye kuhabera baba batuye abana bakabakura amashuri uko bariga bakabatwara amakambi y'impunzi kandi ahantu nahabi cyane rwose ahantu hama intambara
aba bemeye kuganira n'ijwi rya Amerika bavuga ko abagore babo babahishije ibyo kujya muri Kongo iheranira demokarasi
Kongo hoho bana nabiduhishije hari amatelefone maze iminsi atanavuga ugatelefone ukumva irugaye
basaba abegwa bose n'agateka k'abana kubakurikiranira agateka k'ibibondo byabo
twifuza yuko kumburira igihugu cy'u Burundi turimo n'igihugu bahuye mu cya Kongo n'amashyirahamwe mpuzamakungu izo za UNICEF za HCR n'andi mashyirahamwe asanzwe arwanya agateka k'abana za FNADEB n'abandi ko badufasha kugira ngo abana babahoke baze basubire mu buzima busanzwe umwana uba wuje kwiga umwana ukamubuza kwivuza umwana ukamubuza gufungura muri make ubu ni umwicanyi kuri we umuntu wese ubyica ashoboye adufashe no kuri kwa muga abana bave muya minwe
twebwe twavuga tuti mbega ko ivyo biba leta y'u Burundi ibona leta ya Kongo mu gisho cyo bahungiyemo hari amashyirahamwe aje bagateka k'abana no vuga nka UNICEF cyangwa mbese na HCR ari impunzi basenje cyinde irimo turavuga tuti abantu nibo dufasha bagakura mu minwe za bantu batifuriza neza abana bakaba duhana tusaba abavyeyi twabagirira ibisumba ibyo bariko baragirira
mu nkuru izokurikira tuzobaronderera abashoboka batakwa n'aba bagabo kugira bagire intererano babaha. Tubibutse ko mu kwezi kw'icyenda k'umwaka uheze abayoboke ba Zebia Ngenda ku Mana baba 40 bishwe, abarenga 130 barakomereka baguye mu mishamirano yabahuje n'igipolisi cya Kongo ahitwa Ikamanyura mu ntara ya Kivu y'umanuko mu buseruko bwa Kongo iheranira demokarasi, hari abaharurwa mu 300. Mu ntango z'umwaka w'2013 abayoboke ba Zebia bagera ku ndwi baraguye mu mishamirano yabahuje n'igipolisi cy'u Burundi ku mutumba wa Businde muri komine ya Gahombo y'intara ya Kayanza. Icyo gihe igipolisi kikaba cyariko kirababuza kubandanya basengera mu kibanza cya Businde cugawe na leta. Mu kugara icyo kibanza, leta yisunze aho ishengero Gatolika baturukamwo ryari rihagaze ku mabonekerwa ya Bikira Maria nyina wa Yezu Kristu yavugwa n'abasengera muri icyo kibanza. Diyoseze Gatolika ya Ngozi ikaba yari yashinze ko abayoboke baba barahagaritse gusengera muri icyo kibanza mu kurindira kwa amatohoza akogwa ku mabonekerwa yahavugwa. Abayoboke ba Zebia Ngenda ku Mana ntibigeze bemera guhagarika gusengera i Businde, bakaba bagumye basubizwa inyuma n'igipolisi agatari gake. Mu kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco. Kuri uyu munsi wa kane, amashirahamwe ajejwe gukingira ibidukikije n'abagenzi b'ishamba cimeza bya Nairobi bazindutse imyerekano yo gusaba leta guhagarika umugambi wo gucisha ibarabara ry'igari ya moshi muri iryo shamba. Bavuga ko iryo shamba ridafitiye akamaro igihugu Kenya gusa, ahubwo rifitiye akamaro n'isi yose, kuko mu bamukerarugendo bama babanza guca muri iryo shamba cimeza imbere kuja mu bindi bibanza. Ni inkuru imumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wilikaneza ari i Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Abo nabari mu myerekano yo kuri uyu wa kane bari bagizwe na bamwe mu baba hafi y'ishyamba cimeza rya Nairobi n'abagenzi b'iryo shamba nyene. Muri bo harimo n'abanyamahanga nk'uwo muzungu kazi Patricia Heath.
I'm a long time lover of Nairobi National Park. I've been here all my life.
Hagira ati, ndi umukunzi w'ishyamba cimeza rya Nairobi kuva kera cyane. Numva umengo leta nta gaciro iha ibiriko bishikira ibidukikije. Ishyamba cimeza nk'iri ni umurage ku bantu bose, nta n'umwe ariko akurikiza amategeko. Ibiti iza ishamba si ry'ibikoko gusa, rifasha mu idukikije no gutaka umuji wa Nairobi. Nakaga kubona bemera ko rihumanywa gutya. Turaha rero gishobora kugira ico bimaze ntawo bizi. Sidney Kuntai nawe aserukira ihuriro ryo gukingira no kwitaho ibikoko byo mu mashamba muri Kenya, ababazwa n'ukuntu leta yirengagiza ingingo za sentare.
The reason for us demonstrating today is because despite that
icyo tumye kugira imyerekano uyu munsi nuko nubwo habaye ingingo ya sentare ibuza gucisha ibarabara ry'igari ya moshi mu ishamba cimeza rya Nairobi byasuzuguwe mbere mu ndwi heze batanguye kubaka. Turi ko dusaba ko amategeko yubahirizwa, leta itegerezwa kubaha ingingo za sentare, atari uko tuzoca tuba mu jagat n'abantu bikoreye ibyo bashatse. Igihugu tuzobamwo kizoba kimeze gute, niko Kuntai yavuga. Tubaje mu myerekano kandi harimo n'abanyeshuri muri za kaminuza biga mu gisata c'ubukingira ibidukikije no kubibungabunga. Umwigema Judith Kawica ni umwe muri bo.
I don't know whether they are waiting that the animals die or the animals get out from the park, because the moment they
ko barindire ku nyamaswa zifa canke zihunga ishamba kuko zimaze kuva mu ishamba zica zihona kumbure bo barashaje, ariko twebwe urunganwe gubu turindira ico tuzobwira abana bacu. Birababaje kubabwira ngo harabaye inzovu, imparage n'ibindi, muga ntimushobora kubibona kuko ibidukikije byononywe. Ico ni kintu kimbabaje, nico gituma ndaho uyu munsi.
It really hurts me, and that's why I'm here today.
Abari mu myerekano bashira inzandiko mukuru w'inama nshingamateka na Perezida Kenyatta bababwira ko ishyamba cimeza rya Nairobi riramutse rihumanijwe rigacamwo ibarabara ry'igari ya moshi kandi ubutungane bwaravyanse bishobora kuzobagaruka ko muri kazoza. Umuhora wa mbere w'igari ya moshi muri Kenya wubatswe n'abakoloni b'Abongereza mu mwaka w'1896. Ibarabara ry'igari ya moshi naryo rya mbere ryubatswe ku buryo bwa none bukoresha umuyaga nkuba ryaheze kubakwa mu mwaka w'2016. Uwo muhora ugira kabiri wubatswe mu buryo bwa none uzohuza Nairobi n'igisagara cya Naivasha kiri mu ntara ya Rift Valley mu buraruko bushyira uburengero bwa Nairobi. Umuji wa Nairobi ni umwe mu yihuta cyane mu iterambere muri Afurika. nubwo inyubako zihari ari nyinshi kandi zikomeje kwiyongera abaranya gukingira ibidukikije n'agateka kavyo bavuga ko bizeye kuzotsindura urugamba rwo kubuza leta gucisha umuhora w'igari ya moshi mu ishamba cimeza rya Nairobi. Eroje uri kaneza Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Mumunota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Tubibutse nshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika isamiranye na Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda. Nyuma yaho umugambi wo gutembagaza ubutegetsi mu Burundi uteshejwe mu kwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2015 hamwe n'inyuma iruhagarara rwakurikiye leta yarugaye hamwe mu maradiyo yigenga mu gihugu yagiriza ko yakoranye n'abashatse gutembagaza ubutegetsi ivyagirizo abaserukira imaradiyo bahakana. Amenyesha makuru batari bake bakorera imaradiyo barahunze igihugu mu mwaka uheze w'ibihumbi 2017 amenyesha makuru bari mu buhungiro barishize hamwe mu ishyirahamwe ry'amenyesha makuru b'Abarundi bari mu buhungiro Association des journalistes burundais en exil mu mfunyafunyo mu Gifaransa. Mu kanya mugezi wacu Fidele Niyongabo yavuganye n'umuvugizi iryo shyirahamwe ry'amenyesha makuru aba mu buhungiro Valerie Mucho ari i Kigali mu Rwanda aravuga icatumye bishyirahamwe bagashyiraho iryo shyirahamwe.
Ego icatumye twishame nuko nkuko wabivuze turamenyesha makuru barenga ijana bahunze igihugu cabo kubera ivyabaye mweje kugira abariko barumviriza ikiganiro. Hamwe rero turahura n'ingorane nyinshi washaka duhereye kuziderekeye umwuga wacu kumenyesha makuru haparomotse turomogwa kandi ariho abakora mu maradiyo yigenga turiwe muri ayazi za RPA za radio Bonesha za radio Tezero Nesanse na za radio Isanganiro turigwa amamenyesha makuru bahunga ntibabagishobora kuronka rero ngene babandanya bakora umwuga wabo ariko twaragerageje turiyunga turaguma hamwe bamwe barashobora kuronka amahigwe yo gushobora kubandanya umwuga wabo. Twatanguye radio Nzamba hari mu kwezi kw'icumi mu kakaro ibihumbi 2015 haheze amezi abiri gusa amaradiyo yigenga aturiwe. Mugabo benshi rero muri twebwe ntibashoboye kuronka amahirwe yo gushobora kuronka ingene bakora babandanya ku mwuga wabo. Hari indi bazo rero duhura bazi umuntu iyo yahunze afise umuryango urakeneye gufungura abana urakeneye kubaja ku ishuri ibintu byose byerekeye ubuzima bw'umuntu nico gituma twazitereka tuje hamwe dushireho ishyirahamwe riduhuza abahungiye muri bitandukanye turi mu bihugu byinshi bya Buraya bya Amerika za Canada muri Afrika. Twashobora kuja hamwe rero twashobora dutanguza iryo shyirahamwe AJBL urikiyemo amenyesha makuru bahunze igihugu.
Mungane iki muri iryo shyirahamwe?
Muri iryo shyirahamwe gusa uno munsi nabajije ibiharuro nasanze turi 91 ariko igihe tuyitanguza mbo hari mu minsi iheze twari 74 nibo twashoboye gutanguza neza na neza igishyirahamwe AJBL bagatora amategeko arigenga.
Mwari shinze mu mwaka uheze hari mu kwezi?
Igikorwa cya mbere cyatanguye cyari cyo gushyiraho komite y'imfatakibanza hari itariki kugenekeza rya 18 munyonyo 2017 ariko neza na neza amategeko agengaje be yashizweho mu kwezi guheze hari muri Ruhuma tariki 23 muri uwo mwaka. Niho rero twakorana ago nihenze twari 73 ntitwari 74 hama uwo munsi amenyesha makuru bahunze n'abandi bafatanyije umwuga kuko AJBL ntigizwe gusa n'amenyesha makuru hari abandi basanzwe bafashanya muri umwuga n'amenyesha makuru nk'abatekinisiyen abakameraman n'abandi nabo nyine bari muri AJBL kuko ibibazo biduhanze ni bimwe. Tukaba rero tuva mu bihugu byinshi haheza Uganda, u Rwanda, Ufaransa, Ubirigi, hariho Ubwongereza, Canada, Leta Zunze za Amerika, za Kenya n'Ubuswisse niwe bashoboye gushyira kwemeza amategeko agenga AJBL uwo munsi kugeza 2023 Ruhuma uno mwaka.
Icyicaro cyaryo kirihe?
Icyicaro nta cyicaro tuvuga ngo kirahanaha kuko nkuko nabwiye tuva mu bihugu byinshi komite benshi bari muri komite bari ngaha mu Rwanda. Wavuze uwirongo yari we Jean Marie Zene y'u Burundi, ikigira kigo ni François Bizimana muramu mumva muri radio Nzamba uwundi secretary generale umunyabanga mukuru akaba ari umfasoni Josine Kaje ama Jean Regisse Nduwimana nawe akaba jejwe imigambi ya JBE ndetse akaba ari na Bertrand Ndakuriyo ariwe ajejwe ibigega abo ni bagize komite mu ministre yari imbere nkuko twabivuganye nabandi bamenyesha makuru bari hijya no hino mu bindi bihugu tugiye gushiraho ama komite aserukira JBE mu bindi bihugu bisigura yuko JBE tuzovuga ngo cyarongo hanahanaha
nikihe mwishinze gukora
ego ivyo twishinze gukora muri azimbo cyane no gukingira no gutsimbataza uburenganzira bwa kumenyesha makuru n'uburenganzira bwo gushikiriza ivyumviro ku ruhande rero rw'abanyagihugu abatwumviriza aho rero no kuvuga ko dutegerezwa kubandanya dushikiriza makuru naho naho turi mu bihe bigoye bitoroshe by'ubuzima bwacu mu buhungiro ikindi twiyemeje muri JBE nuko dutegerezwa kugwanira gateka k'abanywanyi ba JBE kurondera uburyo bw'amafaranga n'ibikoresho bishobora gutuma babandanya umwuga wiwe hariho kandi no gushigikirana hagati y'amenyesha makuru bahurikiye muri JBE kubandanya turondera kandi dushikiriza amakuru abarundi n'amakungu kandi tukabikora tukakora ibishoboka byose kugira ashikire benshi
tuze ku mirongo ya telefone Elise adutaya kam Elise uratwumva Amiriwe, tubwira irindi zina na uhamagaye uri?
Ngenda kuri yo no mwanya ndi mu kinama cha Bujumbura.
Mufise ikibazo canke cyumvira muterera?
Yose ndabifise, ngagomba mbanze ndamutse Valeri. Ego ikibazo cha mbere aravuze yuko bomowe baturi ba maradiyo. Ego baromoka. Je ngagomba ndamubaze burya mukomoka ni bo barabigize mu ruhara bo nyene abo bavuga yuko bomotse. Inka karorero ku ico kibazo ntanze nagoma asobanurire nk'ukuri kandi nigeze kumva kandi yari kuri radio nyene aho umuyobozi wa Bonesha FM yandikiye umunsi ngo igihe habayeho kudeta yandikiye uwararongoye kijya gitero cyo gukura umukuru w'igihugu atora n'abanyagihugu amwandikira yuko yozimya radio ya Rima FM ega urumenyesha makuru ogiranira uruhara gute n'abateye kudeta icyo ni ikibazo cya mbere icya kabiri mbega ko bavuga ko bomowe kijya gihe ubutegetsi bwari bufise nde none ababomoye ni bande ikindi kibazo cya nyuma nagoma namubaze nk'uko ku bijyanye na raporo iheruka gusohorwa na ONU n'inama yabaye ryari ku bijyanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi mbega aremezanya na Diale Hussein yuko mu Burundi ari igihugu cyo ku macuniro ego
nakoze
ibibazo byari ibyo
reka bishure mu mishure bare
ego ngenda kuri yo ikibazo cya mbere wavuze uti hari byavuze yuko hariho abagize uruhara mu menyesha makuru muzikiye kudeta ivyo rero sinzi ko wifitizemezo ariko havugwa vyinshi aba hajya ugutuka na gutorera iyo kwa amenyesha makuru bahunze burya bagumye basaba nk'uwo ariko uravuga yarongoye Bonesha yagumye asaba yuko hoba ama enquete yerekana neza ingene byagenze bijya bintu murazi neza ko hariho icegeranyo cyashikirijwe na procureur de la republique Jean Valentin wewe yerekanye yuko yavuzwe ahaturiwe iradio imwe gusa ariyo Rema FM bagenzi bacu batwa na nyene bahuye nayo makuba iradio yabigaturirwa ariko nta kindi kimwigeza ashikiriza kuri ivyo urumva rero guca uzano ati barasuruhara muri kudeta reka tuzorindira ubutungane bwigenga buzokore bwerekane neza ruhara rwa bamwe na bariya byerekeye igende byagenze bya kudeta n'ingena maradio yaturiwe ariko icyo tubuze mwazwo mu maradio za Nzamba na humura bamaze kwerekana neza bakavuga ingene byagenze hari abasirikare n'abapolisi bavuze ingene batumwe bakagenda bari kumwe n'imbonera kwagenda guturira za RPA na zabonesha urumva rero umva ugutuka na gutorera iyo bakora icegeranyo cy'ukuri ubutungane bwizewe neza bukurikiza amategeko bwigenga ntibari kuvuga Rema FM gusa murazi ko atari Rema FM gusa yaturiwe hari ikindi kibazo yabaje ati none abomoye abajournaliste nibande kijya gihe mbega ninde yatwara mu rujya mwanya ujya kudeta n'igihe amaradiyo acaturigwa ico ni kibazo gitomowe kandi cyumvikana n'ijere twe natwe dukeneye kumenya abamenyesha makuru bamwe basaba yuko hoba amatohoza yigenga ku byerekeza byabaye byose abagirizwe binabiriya bagashobora kurenguza ubwene butungane bagahano hama rero byerekeye rya raporo nayo ya Zedra Dusene nayo erega burya ibyo byose n'umugwi wigenga avuze ati mu Burundi harabirirwa barapfa murabize neza ko birirwa barapfa naho ingenda kuri uri mu kinama uhora wumva ahana hari yarica abantu biziga bitogwa none si biziga by'abarundi si biziga by'abantu baba bafashwe bukeye bakijwa kandi igihe bafatwa bari bazima aho rero niho hari kibazo ukumenya urugero ubwo bwicanyi buzabura bamugaze tuzi ibyo byo haramanketa aguma aba Zedra Dusene akorana n'abari Burundi washaka abatangaye amakuru nyine n'imwebwe n'abaduha makuru n'imwebwe nyine n'abari mu mgambo uri ku butegetsi n'abatari mu mgambo uri ku butegetsi n'abategera bigame bose n'abaza batanga amakuru mbagira batabaza abantu baba batwaka kandi bagatoga ari izika ariko niko no mwishura sino ivyerekeye ivyo ariko aravuga ngo ruharagwa amenyesha makuru ngo muri kudeta reka umunsi butunganiye bwashoboye kwigenga buzokora ibishoboka byose kugira bushe gutohoza neza bamenye ingene byagenze abaturiye amaradiyo babamenye
nakoze Pierre duteye akamu nawe Pierre uratwumva
ndabumva
watubwira irindi zina nahuri
nitwa Titaraki ndigitega
ufise ikibazo canke icyumviro
mfise icyumviro nagomba guterera
yego
mwumva baravuga yuko bagize ishyirahamwe ry'amenyesha makuru mba barakora ajya amaradiyo bavuga ko yugawe mugabo iryo shyirahamwe baba baragize baba bafise intumbero iyahe kugira natwe turi mu Burundi kuba tumenya amakuru kuko mwajya amaradiyo turi barimwa yuguruwe kandi ibiganiro kuma bishikiriza ukuri kwame nego turi mu tuwonka ine info yuko baratanga
mwishure Valeri
yego intumbero nayivuze niyo gusibataza uburenganzira bwo kumenyesha amakuru n'uburenganzira bwo gushyikiriza ibyumviro ku banyagihugu ibyo rero bigaca mu buryo bwinshi hari kurondera uburyo bushobora gufasha amenyesha amakuru bahunze bashobora kubana nyine bakora umwuga wabo nico ajibe igamije nuko gusa ntandiriye cyagishitwiyemeje gushika ko kurondera icyo cyo tuma amenyesha amakuru bari mu buhungiro bakora mu mwitegenze cyane hama bagakora borohewe mu kazi ka abo kurazi ko zibuhungira bigoye hari gukora umwuga bisunze akaranga mutima bakisunga kandi bihe igihugu cy'u Burundi ikirimwo gutera intege n'iyindi migambi yerekeye iza gufasha amenyesha makuru abahunze ivyo n'iyindi migambi rero ntaye navuze mbanye nase kurandira ariko ico mu cyo cyo AJB ubwo bivuga cyo nyene ni Association des Journalistes Burundi en Exil iri uri kimwe abajournalistes bahunze bari mu buhungiro urumva mugabo ico menya coco kwavuze ivyerekeye amakuru dutanga ngira yashatse kuvuga inzama nahumura ko gushwe no munsi nizo ziko zirakora ariho n'indi radio umurisho ikorera muri Canada ugabo inzama nahumura nizo zihurikiyemo amenyesha makuru benshi mu bashoboye kubandanya bakora umwuga wabo turitanga kandi amakuru dukora twatohoje neza ico abanyanyi bomenya cyane abanyanyi ba radio VOA nimumenye neza yuko abaduha makuru nibaze rero ngo batavuga ngo n'ubutegetsi bw'i Burundi abaduha makuru benshi n'abari mu butegetsi n'abari mu ntwaro n'abari mu mugambwe n'ivya mbonera kwe n'abajya ba polisi abari mu Burundi cyangwa bari kugarukana amahoro n'umutekano mu bindi bihugu niyo baduha makuru icyo bituma tuma tubahindura amajwi gatuye kubakingira ariko bamenye neza yuko abaduha makuru menshi yadutanga n'abari mu ntwaro n'abari mu mugambwe CNDD ko nibo bazi byinshi nibo babona byinshi
Fise kandi ku murongo wa telefone Edouard watumva.
Yego ndabumva.
Watubwira huri nirindi zina?
Denis Fandwaye Edouard ndi mushankuzo ingisekara ku mutumba wa bumba.
Ikibazo canke icyumviro?
Ni cyumviro ni interana nagomba gutanga kwa bene wacu nagombye ubame na mbere bande ndamusebe mwene wacu Valeri.
Arabumva?
Ni kuvuga interana nagomba gutanga burya abamenyesha makuru ndumvuga ati kije muri kiriya kingo 2015 ndavuye mu mpore nk'umuntu yakarabikurikirana ari mu Burundi. Burya ntiwari kubona nka general niyo mbare azanye abasirikare n'abasire ndayirukiye ati tuje kuvuga ijambo ngo ngene musubize inyuma nawe utabigwanisha ufise ni kuvuga n'icyo nusaba leta umubyeyi wa twese yobagirira gishubonge mugabo bikava kuri yo bakabanza bakayisaba imbabazi kubera mugabo naho atari bo bakavuga n'ingene seba byarabagendeye nubwo je ntuba ngomba kubabera umuvugizi ndibaza bayisabye imbabazi ntureka kubarika kuko ni bese yirigura numva ibabarira ikabambwira ati ntibatahuka kandi bagatahuka nta ngorane bagira nibyo nayo ndavuga ati baguye mu mporero mugandi ubwo baguye mu mporero sinovuga ngo bacaguma hanze kuko ndazi ubuzima bwanjye ntibworoshe
Njoti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye mu raka kanya bigaruka ingaha turashimiye engineer yadufashe mu hinga bw'izuma hamwe na Facile yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye turabashimiye namwe njoti mwese mwaduteza amatwi kandi turabateye akamo mubandanye kumviriza ibindi biganiro bya radio ijwi rya Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.